Или Извиди Америка. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo i Washington DC mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu amena kuri site yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ni wamwanya w'ikiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Afrika ni intara isi irangwamo amatungo ari munsi y'ubutaka tagira kwangana yamara gushika ubu aya matungo asa n'ayatafashije ako karere gutera imbere ni mu gihe utundi turere two ku isi twateye imbere dukoresheje kenshi amatungo avuye mu butaka bwo muri Afrika kubera iki Afrika yatungishije utundi turere two ku isi ikiyibagira amatungo yayo yo munsi y'ubutaka yoba yabaye umuvumo aho kuba umuhezagiro kuri iyo ntara ni mu kiganiro muri sanga twatumiye Chanel Girumugisha muhinga mu byo gutunganya imigambi yo kwiteza imbere gestion des projets mu rurimi rw'Igifaransa ari Kigali mu Rwanda twatumiye kandi Pierre Clavens ngiyumva muhinga mpanuzwa jambo yigenga kuri kirana ivyereke politika akaba yanonoso ivyereke ubutungane bw'inyuma intambara ari Bujumbura mu Burundi batumire ndabaramukije
turakuramukije
yego
amahoro
amahoro Turiko turavuga ku gituma akarere ka Afrika nabwo afise amatungo arimo si ubutaka atagira kwangana katashoboye gukoresha amatungo ngo kiteze imbere nk'utundi turere two ku isi. Byo babitegwa niki dutangurire kuri Chanel?
Ibyo vuze nibyo gose kuko isagaseseshwa rumuri murabona yuko akarere kacu ka Afrika gatunze mugabo atakintu gihinduka mu bijyanye no kwiteza imbere ariko nkuko mubivuze bigateza imbere abandi no vuga yuko ahanini biva kuri twebwe nyene abanyafrika bikava ku ndongo zizacu ugene zagiye zirakurikirana zabyifashemo
yego namwe Pierre Clavel sengiyumva mu byibaza niki gituma akarere ka Afrika kadatera imbere n'utundi turere naho Imana yagahaye iyo amatungo menshi mu butaka.
Hariho mbanje no kuramusa ubugenzanze haje kuvuga no kuvuga ko cyane cyane hariho ibintu bijanye no gutunganya ibintu vyerekeye by'ubutunzi cyangwa vyerekeye by'intwaro bita meze neza cyane kuravye nk'ingene bigenda mu yandi makontina mu bindi bihugu mu bindi bice by'isi ariko cyane cyane waranavuga n'ibintu bijyanye ngira n'akahise nk'ibyerekeye nk'intwaro za gikoroni zoba zarahaciye ingene zishobora kuba hari ukuntu zabonye ibintu mugabo ntibashobore kubisangiza neza na banyene vyo igihe bihugu byari bisubiye kwikukira inyuma y'intwaro z'ubuca zaziheze gucamo
hari abavuga nka abanyafrika bidoga bavuga ko ibihugu by'Iburaya na Amerika ubushinwa n'ubuhindi biguma biza bikavoma ayo matungo uko biriko birasahura Afrika ayo matungo abanyafrika bidoga gucyo barafise insiguro kuri ico canke abo bantu bo hanze baravuga hari nabavuga ngo naho twobibarekera nabo bikoze iki mu bivuga kwiki Chanel
ego cyane nibaza ko abo bantu bavuga ibyo bafise ukuri bafise aho bashingiye kuko ubiravye hanini ibyo bihugu badondaguye nibyo biza gutora ubwo butunzi Afrika ifise ariko washaka mu kubitora mu gutora ubwo butunzi twavuga yuko babusahura kuko nitwe twisahura baraza bakabutora bafise uruyeri bafise ugwenge bakoresheje hama bagatwara no babwira nko nk'Ubushinwa wavuze ko bwonyene bushobora kuba buza gutora ku isi yose ibice bishyika 50% urumva ni cya kabiri cy'umwimbu w'ubwo butaka ku isi yose.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone ya Dufise Thierry, uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina huri?
Njyewe ni Faniyonkuru Thierry, mba mu Kinama.
Mu Burundi?
Yego mu Burundi.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikirize?
Njyewe problema hanini, cyane ibibazo dusa n'abihuje n'abo bantu watanguje, urumva ni amaterefone, ndetse abatanguye kuvuga sinzi ko ari abatumire n'uko ari igihe mba wambaye ko. Kwaye ataguye kwita aba telefone hatonze ariko ikibazo kimwe cyari geno hari akwico kintu nyine no kungana mu mugenzanye ngiye kuvuga ubunyene hanini bituma Afrika idatera imbere kandi biva ku bakoloni badukoronije kwa kurabona nk'ubu upayigiza nk'akarorero abazungu bataje muri Afrika umwirabo yarashaka kujya ahantu agacura ikintu fate nk'umwami yako akamenya kuwucura ukwe mwivu ariko azunga amaze kuza cyawe dukuramo baje bateye imbere kuturusha baca dushyiramo iziwabo badukuramo iziwacu urumva seke ko twebwe twagiye dufata iziwabo iziwa turabyibagira cyangwa itubumva rero kuko twamaze kubyibagira nabo bahita utwara ntitubibona kuko urumva twe tubona rya terambere ry'iwabo bageze ko oro kuri ako kwaba iterambere ry'iwacu numva ikaze cyane nyinshi
murakoze ego Thierry Clavier muhavuga iki kuri icyo cyumviro cya Thierry
muri rusange harimo ibintu nibaza ko bifise ifatiro rinini cyane cyane no kuraba igihe nkabo bakoloni bo baraje ukaraba urugezo twariko nibaza ko tutari twisumbuye cyane twari twisumbuye gose kuko umuntu yashobora gucura agacura ikintu kimwe cyangwa agacura ibintu bibiri akazomara inkinga kugira zodandaze icyo kintu ni ukuvuga ko icyo bakora abantu ntibakora ibintu zovuga nko gushinga inganda zikomeye hamwe bashobora gukora ibintu byinshi ariko icyo nagomba kumubwira ni uko iyo tuvuze abakoloni ni ukuraba cyane cyane mu buryo bwo gutwara intwaro baba barazanye bobo icyo yafatira ko ni ukuvuga ko baje bafise imico yabo basanga na abanyafurika bafise iyindi mugabo babarushije icyo novuga ubuhinga tekinoloji cyangwa ibiki ibyo rero byasaba ko abantu babanza kubyiga kumenya ingene bikogwa hanyuma icyo umuntu yahora akora ari nk'umucuzi w'imihoro cyangwa amasuka cyangwa ibindi bikoresho uburyo yakoresha ntibwari ubwo abazungu barije bazanye cyangwa abo bandi banyamahanga ijoro namubwira ni uko ubu ibyo by'ubukoloni byaraheze ubwabo ubu hariho ubukoloni bufatira ku bindi cyane cyane nko mu buryo bw'ivyimviro aho ushobora gusanga mbere ubu bo babikoresha cyane cyane mu buryo bahinyanyura neza gupanga no gutunganya imigambi y'iterambere yabo n'iy'ubudandaji n'ibindi n'ingene bashobora kugiranira imigenderanire n'ibindi bihugu ibindi bihugu rero umunsi byitwa isoko ni ukuvuga ko ari amasoko abantu bajya gushoramwo bakajya no gusumamo kuraba rero ubwenge bobo bageze koko Afrika yoba yarashoboye gukurikiza umurindi n'umuvuduko bari baje bafisa abo bandi no kuraba rero n'ibindi bijanye niyo ibihugu byabyikukiye simvuze ngo bihugu ngo biri mu bukoloni ugabe ibihugu byikukiye hariho izindi ngendo ziza kwiga cyane cyane nko ku nk'ibyo bita kunegosia ari amakontra y'ibintu bagira bahane uvuga uti uraza ukora ibi hanyuma uzo unyimukire gutya nanjye ndonke ibi dukuraba yuko dufise ubumenyi buba bukwiye buhagije kugira ngo dushobore by'ukuri guhangana n'ibisabwa n'iterambere yihuta cyane riko riraba muri iki gihe byerekeye ibintu by'ubutunzi. Niho rero henshi ushobora gusanga bavuga bati abashinwa bamaze ibintu abandi bamaze ibintu kera bari abayapani umunsi hariho n'abandi bariko baraza hariho n'ibindi bihugu byinshi mbere harimo n'ibyo muri Afurika y'ibinyaye bimwe bitanguye ahubwo mbere gusiga ibintu byo muri Afurika mu kuza hamwe mu nani zikomeye ziriko zirarondera ibintu byo gutera imbere kuri iyi si kandi biko bikora ibikorwa bikomeye ngira turaza kubibandanya hanyuma.
Yego. Tubandanye Louis Michel nawe nyene ari ku murongo wa telefone. Uri he ikibazo intererano?
Urakoze cyane ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ni ikibazo.
Yego.
Turumvikana neza?
Ndabumva.
Eh. Afrika ifite umutungo kamere. Baraza bakawucukura bakawutwara. Sindi ku ndivuga neza mu Kinyarwanda. Bakagenda ibyo bakozemo muri wa mutungo kamere wacu nyiro bagatunganya. Bamara gutunganya. Ibyizi bya mbere na mbere. Bikaba ibyabo. Kwego bakatwoherereza iby'inyuma. Urugero naguha kujevu angaha na guzi radio made in China ariko ndakubwiza uko ndari uwo munsi narafunguye ihitifa yo mvango yari pirate ugaye nibindi nkivye nje byo ushora kubona ariko nuko sokudenda ubwenge ndagira ngo maze batumire ura mutungo wacu kugira ngo bawujyane bajya kutunganyiriza wabo bajya twaheza ibyo pirate kukezo nganda batanze ngo bazuba kano muri Afurika hano none wahubwo bajye bakora ibivuye mu mutungo wacu babijyane wabo byakorewe inangaha natwe byacu byabisigaranye twabisigaranye mbega birashoboka ngo abatumire mwe. Murakoze cyane. Murakoze mugira amahoro.
Murakoze Chanel mu mwishure.
Avuze ikintu ciza gose kuko uko kuntu ubwo butunzi dusanganywe bugenda n'ibintu ni bimwe navuga n'ubutware bubi leadership mbi kuko bigenda tubona uko kuntu baza kubitora ni bya bindi bavuga bati nta creation de la valeur ajoute nta nyungu nituzi gukora kugira ngo tubyaze umusaruro nkuko abanyarwanda babivuga uko urabona ubutare babukura muri bino bihugu byacu hanyuma nkuko yabivuze bakagenda kubuhingurira iwabo bakaca babugarura ari produit fini bwazimbye hanyuma ugasanga ya matagisi ya mishahara ijya ku bakozi nimwe nababwira bya valeur ajoute ibyo byose ubwo butunzi bwose bugahera iwabo ariko nibaza yuko twebwe nyine dushoboye kucukura tukongera tugahingurira aha nyene nibaza yuko ya matungo ahubwo yoheza katugaruka ko hama tukabashora ko ni naho mbere byokoroha kuko murabona dufise icyo no kwita potentialite nyinshi dufise abakozi benshi bazimbutse dufise ubutare twoba twubatse ayo mahinguriro hafi yabwo nitwokenera transport ku buryo inyungu uyiharuye ni nini cyane rero inyishu nitwoyironderera handi inyishu iri muri twebwe nyene iri mu barongozi bacu uburyo kogerageza twebwe nyene tukaraba yuko ubwo butuzi dufise ari wacu ari kubabanyi twoheza tukabukoresha iburengana ndibe ahubwo tugira icyo tubukuye mu kiboneka gifatika hako arabo hanze boza kudutungirako.
Murakoze Deo na wenyine ari ku murongo wa telefone. Deo, irindi zina?
Nitwa Deo Arabatije.
Uri he?
Ni Ngozi mu Burundi.
Ikibazo icyumviro?
Nagira mvuge kwa kuri ibintu nyene bariko baravuga ubutunzi bwo muri Afrika bukizi ibindi bihugu. Je nibaza yuko kubera batawa bafite amashyirahamwe nyeka yo bikora, nibaza ko aricyo gituma nao iyo dufate nk'ubutare handi mu Burundi, dufate nk'ubutare kubera mbona umenga nta cyangwa amashini yohingura ibyo baba bakeneye kugiramo, nicyo gituma nyine batse nyine barabirungika mu mahanga, nicyo gituma njye niko novyibaza mu bisanzwe.
Yego, murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga ku vyerekeye amatungo ari kamere ari munsi y'ubutaka bwa Afrika atashoboye guteza imbere akarere ka Afrika ahubwo yakoreshejwe n'ibindi bihugu akabiteza imbere. Kubavuga ko ayo matungo ari munsi y'ubutaka bo bari umuvumo aho kuba umuhezagiro mu bivuga ku ikipe Pierre Claver.
Aho no kuvuga yuko umunsi wabivuze ubivuga umunsi ko ubutunzi bwa Afrika bumeze nk'umuvumo, nuko ngira cyane cyane araba ubwo butunzi nke nari bwinshi mugabo ubukene nabwo bukaba ari bwinshi kurenza urugero. Bivuga kandi yuko tubiravye hariho mugenzanje vuze ngo ibintu byerekeye nka leadership muri Afrika, novuga ko hariho ahantu habaye novuga nka imyaka myinshi cyane abantu bo barasimbye, bivuga rero yuko twavuye uko twabaho muri kahise mu mbere y'imyaka ya 60 tujya mu ntwaro cyangwa mu matwara asa nk'ibintu abantu bari bagezemo bo bari bamaze nk'imyaka irenga 500 bariko bagasa nk'abahinyanyura. Bivuga rero yuko igihe abantu ba ibihugu byari byihejeje kwikukira icari gutangura kuba byari novuga ukushira ibintu kuri nivo y'ibindi bihugu aho byari bigeze. Rero ariko ibyo siko byabaye, ku buryo rero ama priorite cyangwa nk'ibyakiye byigwa gushyira imbere y'ibindi ko cyane cyane ibintu bijyanye n'ubutunzi cyangwa ikimugabo byabaye cyane cyane gushyiraho inzego n'intwaro zikora mugabo cyane cyane zigakora zikorera mu bintu bishasha zateza gusaba ubwenge hamwe n'impanuro abo bari bahagije kukoloniza cyangwa gutwara Afrika. Rero bisobanura rero yuko mu myaka yagiye irakurikira habaye ingorane nyinshi bihura n'amareta akiri mato, hanyuma ingorane mu by'imibano ziraba nyinshi gushikaho mbere twagiye kuturabona n'abantu basa nk'abatangura gushamirana, hanyuma intambara ziraba. Uwo munsi gituma abantu bavuga rero yuko iryo tunga rya Afrika risa nk'umuvumo, nuko uravye neza ibihugu bitunze byarimo cyangwa byegeranye n'ibindi bifite ubutunzi bwinshi ariko usangamo intambara nyinshi cyane. Uvuga ngo hirya yo ngaha hirya gatoya nko muri za Afurika y'uburengero ukaraba nk'ibihugu nka za Liberia, ukaraba za Sierra Leone, ugasanga ari ibyo bihugu kandi bifitunze bifite umutungo munini cyane nk'abijya bavuga by'amadiyama n'ibindi, ariko ugasanga naho hantu haguma uruhagarara hamye uruhagarara runini cyane. Aho sinovuga aha hafi yacu rero muri Congo hoho bavuga ko Congo yoba irimo ubutunzi ngira ukubye kenshi ubwa Afurika nzima cyangwa ubufatanije nk'amakontina abiri, mugabo urabona yuko ari igihugu kidashobora kimaze imyaka myinshi cyane kiri mu ntambara z'ubutavana ko hamwe abantu badashobora kumvikana. Nohereza rero kuvuga yuko ibituma n'iryo tunga ni naho rikoreraza rikoreraboneka usanga haca haba ibindi bibazo bijanye n'uko abantu batemera kurisangira hagati y'abantu bose wa muri ibyo bihugu.
kuvuga ko kenshi usanga biguma mu minwe y'abake bake no kuvuga baba barongora ibyo bihugu hamwe n'ababa bakora mu mirimo ikomeye ihambaye rero bituma abantu basanzwe basigaye bayifata nabi bakabona ko bahebwe ama bagasanga ni bituma hari intambara z'urutavana ko ibyo rero ahandi bobo bashoboye gutsinda no kuvuga ko iyo ikintu cyose kibonetse barura inyungu kuri umuntu umwe abumugaye abukora abumugore abumwana abumutama hose baraharura mugabo muri Afrika ngira niyo tugiye gutera tuja aho abantu bimvira kuco bita ho distribution equitable y'ibintu uko ibintu bibonetse mu gihugu bakabisangira ntibasangira ubukene gusa mugabo bagasangira nibindi byiza bishobora kuba byabonetse.
Murakoze. Hari na François ku murongo wa telefone. François, irindi zina huri?
Nitwa François Mungabo.
Uri he?
Ndi mu Rwanda.
Ego. Ufite ikibazo icyumviro?
Ego, icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye navuga nibyo ibihugu byo muri Afurika bimwe bifite umutungo hasi hamwe umutungo kamere rimwe na rimwe hari igihe bananirwa no kuwukoresha. Ubwo rero ibihugu byagiye bikoroniza bikaba bifite ubushobozi ubu ngubu ukuntu bitunganya iyo mitungo ya mitungo bikaba ngombwa ko ibihugu byabikoronije bizamo bigakora ubucuruzi aho usanga umuturage wo hasi abura nayo kujya kwa muganga kwivuza cyangwa se akaba adashobora kurya no mu munsi na rimwe kandi kitwa ko ari igihugu gifite umutungo. Ubwo rero njye navuga ko ni nk'umuvumo kuko no kutagira ubwenge bwo gukoresha umutungo Imana yabahaye cyangwa se umutungo kamere w'igihugu cyabo bikaba byo ariho biri impamvu yuko abantu babaho nabi kandi bafite umutungo wabo. Urugero ahanga duturanye n'igihugu cya Congo, igihugu gikize ku mitungo, gikize ku bintu byinshi, twavuga nk'imbaho, amabuye y'agaciro za kosta zaho byinshi cyane, ariko urebye ahangaha iwacu tubarusha imibereho myiza, tubarusha navuga ko tugira umutekano kandi nta mutungo dufite, ariko bafite umutungo n'umutekano kabura n'abafite wa mutungo wabo bakabura ukuntu babaho neza kubera umutekano muke. Rero numva ko n'ibihugu byadukoronije nabyo bigiramo uruhare kugira ngo byibuze babone ukuntu bakora exploitation y'uwo mutungo kugira ngo igihugu kibe umutekano noneho kikabona umutekano. Ariko n'abayobozi nabo kubera navuga nko gusahura bakabura kumvikana n'abandi bayobozi bo mu nzego zo hasi cyangwa se kugira ngo bumvikane ukuntu basangira umutungo mu gihugu abaturage hose akabaho n'umuyobozi akabaho ndetse ugasanga igihugu abantu babayeho neza ariko bikananirana twavuga ko byabananiye kugira ngo nabo bakihazaho umutungo. Rero muri makeya numvaga ari ibyo ngiye byo gutekerezaga nabo mfite habangira ngo mbashimire kuba nayitayeho kuvugisha.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tukibandanya kuvuga kuri ayo matungo kamere arimo si ubutaka muri Afurika. Ko turavuga Pierre Clavier wari kuravuga ko kenshi biba ahubwo inkomoko y'intambara muri Afrika aho kuba ikintu cyofasha mu iterambere ry'abanyagihugu. Hari n'igihe iyo ayo matungo atowe ku bice byegeranye n'imbibe hagati y'ibihugu muri Afrika aho ko ibyo bihugu byoje hamwe bikayacukura bigacukura ayo matungo akagirira kamaro ibyo bihugu byose bica bitangurana byo nyene guterana amajambo hakaduka n'intambara igihugu kimwe kimwe gishaka kuvyigarurira ko ngo bije kuri cyonyene. Icyo ni kibazo gikomeye cyane kandi muri Afrika Pierre Grave.
Ni kibazo gikomeye cyane kandi ukuri ariho n'abantu benshi cyane bamaze kukigwamwo icyo kibazo bamaze guhoera muri izo ntambara zica ziba. Bivuga rero yuko hariho umuco abandi na bindi byo natangwe kuvuga ko muri ibyo bihugu bya Buraya hariho umuco kera nabo babikora nk'uko mugabo
ubu siko bagikora n'ukuvuga ko ubobo iyi kintu kibonetse ubobo ntibacyimvira gusa ugihugu cyabo bararaba na ku gihugu kindi bo mbere baraba n'ibintu byinshi cyane bakavuga bati mbega nitwatangwa gukura ikubutare twoba tubonye cyane iyo resource yariyo yose y'indi naturel ibonetse mbega nta ngaruka ku byerekeye nk'ibidukikije bishobora kuba ku banyagihugu bacu no ku banyagihugu bo mu kindi gihugu cyegeranye aba bagaca batangura rero wa muco wabo wamaho kuganira ukuvugana ku bibazo byose kandi barondera inyishu yaho umwe wese agira icyo yunguka ariko twebwe kenshi nibaza ko ingorane muri Afrika ari uko ni kiretse ko harimo n'ubumenyi butari bwinshi cyane mu byerekeye ingene dushobora gutorera nk'inyishu ibibazo tutaciye mu ntambara twebwe rero kenshi nibyo tutazi turateba no kubyiga hanyuma niyo twabyigishijwe naho ugasanga kenshi muri Afurika sinzi igituma abantu barifuza rwose guca abanyarwanda gukoresha ingufu hanyuma ugasanga ikibabaje ni uko izo ntambara iyo zitanguye gutera icyo bagwanisha n'icyo hanze n'icyo bazogura amahera ari nkoho za rutura cyangwa izo zisanzwe biko bikomakomeye ibyo byose cyangwa amamodoka y'intambara ibyo byose n'ibintu bica bisubira kandi bikajya kugurwa muri ibyo bihugu bisanzwe bikomeye ibyo nyine kandi bivise n'imitahe minini cyangwa bishobora kuronka imitahe minini bikura mu mabanki akomeye cyangwa mu nzego mpuzamakungu zerekeye ibintu by'ubutunzi amabanki mondiyali cyangwa nka za FMI n'ahandi ugasanga niyo umuntu aronse no mu nyuma ntiyaronka bazoza kumufasha gucukura ubwo butare uzobwo gusubiza nk'ibyo yakoresheje mu ntambara aho atanu kimwe yungutse atari uruhombo gusaba yaragize rero bivuga ko twebwe intambwe abantu bakwiye gutera ari yo kumenya mbega iyo habonetse itunga mu munsi y'ubutaka bwacu bingana iki ryoshobora gukora iki rigafasha abantu bangana iki hanyuma bakiga ibyo byose hanyuma bakaraba ubundi buryo mbere iyo babonye mbere bitonashoboka babona agomba bakarindira bakabanza agatunga iyindi migambi ishoboka gutanga nk'inyungu mu buryo bunyaruka kuko n'ubwo butunzi kenshi igituma n'intambara ziba ni uko ushobora gusanga hariho ubusanzwe akorera muri icyo kintu mwari umwebwe mwumva ari ibisanzwe nk'igihugu cy'u Burundi uko inzahabu zoba zigarukira gusa muri Congo ziba zagarukiye aho urubibe rwoba ruca oya ngabo bivuga yuko hariho ubundi buryo abantu bashobora kuraba bakavugana bati reka ahubwo twiyumvirire hamwe hajya n'u Burundi na Congo cyangwa u Rwanda na Congo bashobora kumvikana bakaraba bakakurikiza mbere n'izo nzabu ziri usanga arizo twicaye ko mugabo naho nyine no kubanza kwaraba yuko mbega Abarundi barazizahabu uwo uhura n'inzahabu atari za zindi zambaye mu mugufu canke ku maboko ubwo abantu bose bazimenya urumva rero ibyo byose birimwo ubwenge birimwo amaforomasi akwiye kuba abantu bakabwirwa byinshi bagasigurirwa kugira bamenye ko ahubwo aho kuba inkomoko y'intambara cyangwa y'ubukene no guhunga no kwicana ahubwo abantu bari bakwiye kugira iki gukora ikintu cyose gishoboka kugira ibiri mu butaka bwabo bibafashe kandi bibagirire neza.
Urakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Renova. Renova irindi zina huri?
Renova irindi nama.
Uri he?
Ndi Bujumbura.
Ufite ikibazo icyumvira?
Ni ikibazo dufata n'icyumviro kirimo ku kuri icyo kiganiro cyo mu munsi na dutumire umunyamakuru rwana umunyamakuru ni ibintu bishya by'ubwenge kandi bikongera bikagora cyane kuri iyi mitungo yo muri Afurika ishobora kuba ntacyo itumariye twebwe nk'abanyafurika ubwacu mugabo ugasanga ari kwiteza imbere utundi turere rero niba nagiye mu kiganiro nagiye nibuka nakeze sa kuvuga twebwe igitoro ku mitungo y'igitoro muri Afurika dufite igitoro cyinshi biragaragara mu bihugu byinshi bya Afurika birenza n'ibitoro, ariko turebe abanyafurika ubwacu mu Kironka bikatubera umuduhibuye, bikatubera ibamba kabisa. Ushobora kugenda kugura lisansi ugasohoka ati wowe ugura lisansi, ubanza gusohora amahera y'agaciro, ubanza kugenda umunyamerika aguha amahera y'agaciro, ubanza kugenda gutakambira akarere ka Buraya Uburaya abanyaburaya bakaguha amahera y'amahera kugira nk'igitoro, kandi gisanzwe cinza mu bihugu byacu bya Afurika. Rero iyi mitungo yacu ariko yiyumvaye muri Afurika cyaradusize cyane. Simbona ikungene hataragera bimwe ngo hafatwe ingamba zikomeye z'uko imitungo iri muri Afurika yateza imbere umunyafurika w'inyene, tugira inki abanyafurika tujye mu bukene. Kuko abanyafurika tuyayo mu buzima, sinzi yuko navuga ngo butagira icyerekezo iyo bujya n'iyo bugiye, kuko abanyafurika ntituzi ikungene tubyuka n'ukungene iyo tujya, kuko harabuze nki umva n'abandogozi za Afurika ntiyigeze ngo ikore kuri icyo kibazo birasha, kuko hari ibihugu bikomakomeye byamaze kuyipanga, biba byamaze kugushyira muri ibihugu bikakica, ubu kagomba bireke biragutera atacu bwira. Umva n'abarongozi benshi muri Afurika bagiye gukora kuri icyo kibazo cy'imitungo yo muri Afurika barasha kuko mpamvu zinini ibihugu birutura ibihugu binini binini byamaze kwagura uburere bitwifatira bidukoroniza mu bihugu tutazi ngo dukoronizwa mu kinyigiro. Baratangaye muri Kongo haruka kuba amatora, mugabo umufaransa wamushikina kandi umufaransa yatangiye kuyakana n'umukongo manatore nyene yatsindira amatora ataratangira kuyakana. Bizo byose ni byerekana ko muri Afurika tutaragera ku rugero rwo kwikurikira by'ingo ngo kwiko bitabije bwo bitura bisanzwe bitumigira mu mezi dutwara imitungo atacyamira.
Yego, murakoze. Dufise kandi Reverien ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina ahuri
ende makare y'ikiyaga bigari.
Ufise ikibazo, ufise icyumviro?
Ese icyumviro muri Afurika iyo umuntu arabye ibyo mutundo uwo uri kubutaka, impamvu Afurika idatera imbere bivana n'abategetsi baba batwara ibyo bihugu baba bacudukana n'abo bazungu wafata bakagira nyine kwa abazungu baba bafite egisperiyanse y'ibintu byinshi baturusha ubuhanga tweza abanyafurika, bakagira bagaca bafata bakajyana bakababwira bakabaha ayo masoko bakaza gucukura izo nzahabu zigateza imbere ibihugu bya rutura biteye imbere. Niyo mpamvu Afurika tuje bitera imbere n'ibibazo mu bihugu bya Afurika byacu bizima birimo ingorane z'umutekano, kubera Afurika yonyine itazi kuyitunganya yihagarare ko yerekana ubuhanga bwayo bwo kugira nabo bagire icyo bakoze kuri uwo mutungo wabo w'inzahabu n'ibitoro. Urumva abenshi nta n'ubushobozi bafise bwo kubicukura n'ubwo bubibona, urumva ni kubera uburyo buke, kandi Afurika vurema nta muntu ntabona akazoza kayo kubera n'ubundi ikoronizwa n'abazungu. Iyo umuntu arimo araraba ntuzenye ibibazo byose biza muri Afurika nabonye n'abo bazungu bagira aho bamenera, kubera Afurika igize ibibazo nabo baca bazungukiramo. Ibyo bigwanisho bakora icabiza muri Afurika kugira bibe birakikizwa inganda.
Yego,
icyo cyiyumviro mukerera.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe Ichenda, 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 gatanu, rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, mwandanya gukurikirana ikiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku matungo kamere ari munsi y'ubutaka bwa Afrika dashoboye guteza imbere ako karere nk'utundi turere abwo tundi turere two kwisi twinshi twateye imbere dukoresheje ayo matungo. Ngaruke ku batumire Chanel ku bavuga ko muntu yitegereje hari ibihugu byinshi byateye imbere bitagira amatungo ari munsi y'ubutaka ayo matungo kamere turavye nko muri Aziya biriya bihugu byateye imbere za Singapore za Korea yepfo n'ibindi byinshi za Malezi ni kuki abanyafrika bato kugurura amaso bagafatira karorero kuri ivyo bihugu naho aho bari bihugu byo muri Afrika bitwa bafise amatungo menshi mugabe bigafatira ku karorero k'ivyo bindi bihugu byakoresheje ubundi buryo mu gukoresha ubwenge bw'abanyagihugu babo bagakoresha ngubu buhinga bugezwe ko kugira batera imbere hari ibihugu uheje gusigura ivyo ubona muri Afrika byo bariko biragerageza muri iyo nzira. Chanel
ego cyane nkuko bivuze nibaza yuko ubwo butunzi dufise kamere sibwo bwonyine ushobora gutuma bino bihugu byacu bitera imbere. Ni wamenyesha yuko n'ivyo bihugu biza kuburondera ivyo bihugu bya rutura biza kuburondera mu bihugu byacu ubwo butunzi bibusanganywe mugabo ibyicayeko kuko no bamenyesha ko ubwo butunzi ukuntu bumeze n'ubutunzi bimwe bita non renouvelable n'ubutunzi buzocukurwa hakagira igihe bugahera. Rero kwa kutabona kure kwacu kwa kutabona kure kw'indongozi tuba dufise nicyo gituma bababazwa no kwihutira gucukura ubwo butare. Novuga yuko novuga ko ari Imana tugira mugabo n'uburangazi bwacu burimo ufashe nk'igihugu cy'u Burundi ubutunzi burimo buriho butari bukeye mugabo gushika ubu butaracukurwa cyane n'ubumaze gucukurwa murabona yuko ibijyanye n'ubugene tubyifatamo atari neza cyane mugabo rero bwinshi buracukurwa aho rero nkabamenyesha yuko hariho ibyo bihugu bya rutura bibufise bicaye kuri cya gitoro mugabo itaratangwa gucukura kubera bize yuko ari ubutunzi buzogera igihe bugahera hanyuma niyo bavuga ati biza by'inka no kubimwe hazogera igihe baba bavuze bonyine ugasanga twe twamenyerejwe twamugajwe n'ubutungwana bwa butare ugasanga ibihugu byacu ahubwo bisubira inyuma cyane. Rero uburorero buriho bw'ibihugu biriko biratera imbere atabutaka bwinshi bafise ino bakarorero n'igihugu cy'u Rwanda murabona ko kiriko kiratera imbere cyane. Hariho n'umutumire yavuze ati igituma ahanini baza gutora ubwo butare bwacu ubwo butunzi bwacu kubera tudafise ukuntu tubucukura tudafise amamashini tudafise ibiki nibyo bashaka ubu butare ahanini mu kubucukura burasaba nk'umuyaga nkuba mwinshi mu Burundi budafise mugabo rero nibaza yuko dufise indongozi zibona kure zishobora guca zinjira ahubwo kwihatira gushiraho byankenerwa kugira ngo ubwo butunzi ahubwo buzocukurwe uwo muyaga nkuba uboneke kuko inzozi zizo tubuze. Urumva rero habuze ugushaka habuze kubona kure habuze kubabara ibihugu byacu n'ayahandi ntacyari kibuze. Urorero buriho ni bwinshi kandi nibyo twabishika ko by'ubushobora gucukura no guhingura bwa butare ahubwo ni kwiyumvira kugeguza tukiyumvira kwinjira mu bindi bishobora guteza imbere igihugu kugira ngo ntiduhave tuzosigara mu kangaratete mu gihe ubwo butare butoba bwaheze.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Idriss irindi zinahuri
ni maitrisi
uri he
ndi munarango zikomine buziga zone baramiro ndi umutumba ndi maganga
aho ni mu Burundi
munarango
ufise ikibazo icyumviro nyarutse
ye icyumviro narinjise
Yego.
Yego cy'Uburundi gacu harimo ubutare mugabo ni dwaro ni dufize ubuto bwo gukimba neza. Halo?
Ndakumva.
Ati cyige gucyati kirimo ubutare mugabo na bikoreje dufize ubuto bwo gukimba ariko je intererano numva no zira. Halo?
Tuga ku ijambo ndakumva.
Inela numba no gya nuko ko nimba leta yo rabaye leta yo Burundi yacu yo rabaye ukuntu iyo nda byangombwa nyene ika ikindisha nyene ubutare nyene bishemeye kugira nyene natwebwe abanyagi ugucugira karo nka karusho kuko uratiro nka nakazi
murakoze
ye ginele ame anje ngise yo bari yo murakoze kugira ngo
urakoze. Pire nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Pire irindi zankuri
ndisa ndi gitega
ufise kibazo canke icyumviro iterera
ufise icyumviro
yego
nashaka icyumviro jaguje kiva nuko ahubwo borondera amashyo hamwe abishoboye kugira ubutare buri ngamo bundi bucukugwa kuko tugerageje nk'ibyo twigaho mu mashuri usanga bavuga yuko akarorerya nikere y'umusonga atishobora kuyimbwa imyaka irenga 50 iramutse yimbwa imyaka 50 ubushomeri mu gihugu buriho ni byinshi rero bondera amashyirahamwe yagucukura abagere tukaronka akazi dukora ntitugume twizigire ngo turafise ubutare kandi ataco butumarira rero mbona ntako ataco butumarira ufunde amashyirahamwe yabishoboye bakagwiza umuyaga nkuba hanyuma nawe tukaronka akazi.
Murakoze.
Namwe murakoze.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Tugarukiye kubatumire bacu mu kiganiro. Turiko tuvuga ku matungo kamera ari munsi y'ubutaka bwa Afrika atashoboye kugirira akamaro ibihugu byo muri Afrika aho yatungishije utundi turere two ku isi. Kubavuga ko urwango rufatiye ku rukoba no gukengera bifatiye ku rukoba ibyo no kwita racisme ari inkurikizi yuko ibihugu byo muri Afrika byananiwe kwitunganya neza kandi kwico kibazo kitazokwigira kirangira mu gihe Afrika izoguma iri muri ivyo bibazo. Twarumvise ko na president wangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoba yaravuze ko ibihugu byo muri Afrika ari nkutuzu twasugumwe. Pierre Claver, kubavuga ico kibazo ca racisme ko kitazogenda mu gihe ibihugu byo muri Afrika bitazo kwishira hamwe ngo byiteze imbere, bavuga busema
birababaje ahubwo nuko nibyo byo birinda kuvugwa kuko hagiye imyaka myinshi cyane ubu nta gihugu cyo muri Afrika kitari kukira kira noneho hariho n'amashyirahamwe manini akomeye cyane harimo n'ubumwe bwa Afrika no munsi. Kibabaje nuko ubu ibi byose bivugwa umenga nta na migambi yihuta canke yo muri kazoza ka hafi yoba iri kwirategura kugira ngo Afrika ishobore kuvuga n'ijwi rimwe cyane cyane bagire gupangira ibintu hamwe mu byerekeye by'ubutunzi kugira bashobore gukora ngurunani rukomeye rushobora kugira icyo ruvuga rushikiriza. Ndari kibabaje nuko uko byagiye birakurikirana kuva mu myaka ya 60 Afrika ubona ko ibikorwa binini cyane byayiranze bivugwa kuri Afrika no gufashanya kwa Afrika makungu ari gucecekesha intambara cyangwa kuzihoya hoya ngo zihere ariko naho nyine turabona ko niziheze haca igihe gito cyane zigeze zikaba kuko mu kuzitorera inyishu abantu ntibaja ku muzi w'ibibazo biba byabaye. Ububwira rero uwo munsi tuzanye ibi bya racisme hoho ni kimwe congerwa mu zindi namba zisanzwe kama ngira ziri ko ziba kama muri Afrika aho usanga iyo atari amoko y'abantu ariko arwana cyangwa ibiki haba hariho ibyo rero bindi bica biza bya barabonye muri Afrika y'epfo byabaye imyaka myinshi abavuga ko abazungu naba mugabo n'ubyo byaheje hagacaza ibindi uwo hasigaye ariho nuko ariho n'abandi n'ibindi bihugu badashaka kubibayo abandi birabure bavugwa ko bagenda kubatwara ubuzi bwabo n'ibindi 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 rero novuga ko ni Afrika yonyene ikwiye kwitunganya ikaraba ikibereye kugira ngo umuntu wari we wese ntazoza aravogera avuga uko ashatse icyo mwavuze byaravuzwe mu makuru mugabo nawe nyine menga yaravuze ko atari kuya yayo yugushatse kwishikiriza mugabo ikibabaje ni uko hariho ibiboneka bibi cyane tubona ko biriko biraba abantu bagaca banabivuga bivuga rero ko umuntu yofuma yirinda kugira ibintu bitari byo hako mu nyuma zose garavuga ngo abantu bamvugiye ibintu cyangwa nta burenganzira bari bafite byo kubivuga ariko mu myaka iza biraboneka neza ko Afrika nitashira ubwenge ku gihe nayo ngo itangure imenye amatekinike yo kunegosia neza kuraba nge nishobora kushikira ingurane ziva mu mabanki yo ku isi gukorana n'ibigega bikomeye n'abandi bagwiza tunga bo mu isi ngira bo bafite ibyimviro bindi atari ibyo gusa gutunga bonyene kuko urumva nayo nyine iryo tunga nibarigira bonyene azogera igihe nabo abo birabure wumva usazosanga babakeneye mu bikorwa bimwe bimwe kugira byose si kuvuga ko muri kazoza barakunda kuvuga ko tugiye kubona iterambere rinini tuzobona n'ubu byaratangwe hamwe aho mukuri hamwe bisi utarinda gutanga amahera tujya mu ikarata iminsi ikayisoma ugasanga mu maresitora mwamwe ngira iyo za buraya y'abantu bazoba basigaye bagaburirwa n'ibirobo cyangwa bya bimashini nyabwonko bindi ni ukuvuga rero yuko ariko abantu baguma bafite uruhara Afrika rero ikwiye kwitunganya ikamenya ko itunga rya mbere ifise gushika ubu n'abantu kandi abo bantu baragwira kandi icyo bikora ni uko abo nyine bagize ubwenge bagakorana nk'uko abandi bakoze bashobora gutera imbere ni ukuvuga ko rero nta kazoza kabimbona simbona ko ari umwijima imbere ariko mbona yuko abantu nibagerageza indongozi hamwe n'abashakashatsi za kaminuza mu mashure abantu n'ukuri bakura amaboko mu muzu biyumvire nk'ingene abandi biyumvire noheraheza mvuga nti wewe igituma bivuga aravuga ati naho twogira amafuti angana gute iyo za Amerika avuga ati agaho nta muntu arara ubusa mugabo nta muntu abure ikintu gitoyi kimwe umunyafurika ngira aronka abanje gusenga kenshi yisonzeje kenshi ariko bobo n'abadasenga urumva barafise uburenganzira bwo kuronka kuko leta ivuga iti nzogira ibyo nshobora byose mugabo abantu bose bateza kuronka ikintu barya ni ukuvuga rero ko wewe wavuga ati abantu bose bariko baza bangana baza kurondera ibyacu muri Amerika n'iki bavuga ati nibatunganye ibyabo neza hanyuma abantu bazoguma iyo bari batunganirirwa iyo bari hanyuma tuzohure nk'umugabo avugana n'undi mugabo atari abaza gusa kugira baze kudutera ingorane no kudusahura utuntu twacu nibaza ko mu majambo make ikibazo cya rasisme atari cyo kibazo nyamukuru umugabo ikibazo gihuye no gutunganya neza uko bikwiriye n'uko bishemeye amatungo n'imigambi myiza yotuma muri Afrika mu birabure naho nyine abantu bashobora kubaho mu gateka kabo kandi bubahirijwe ibikenewe byose.
Murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone. Patrick ari ku murongo. Patrick irindi zina huri
mwiriwe neza
mwiriwe
ni Niyonzima Patrick
uri he
ni mu Rwanda mu karere ka Gasabo
uvuze ikibazo ku batumire cyangwa ikimvurishikirize
wenda ni iki na ikibazo nagiraga mbaze
yego
wenda kuba cyangwa se inyunganizi ni ukuvuga ngo wenda nimba bimeze kuri aba Afurika wenda ikaba biriya mutungo uturuka mu wundi uze mu butaka utayigira agaciro cyane ni uko mba mbona wenda nk'ubushakashatsi bujyanye na bira biva mu butaka ari mukeya bono no babandi bo hanze baza bakaza wenda bakatubwira ngo bagiye kuyikoraho ubushakashatsi wenda twebwe tu nako tukumva ko koko ari byo none bigatuma kumva ko natwe bitatugiraho agaciro cyane.
Murakoze. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nze kumutumire Chanel. Umutumire Pierre Claver karavuga ibyerekeye ibigo byo muri Afrika bitegeza kwitunganya neza nkiyo hageze nk'amakontra n'amasosiyete y'ibyo bihugu by'ibihangange nk'ubushinwa ubu buri ko bukorera hose muri Afrika ko bategeza kumenya technique uburyo negosia mu makontra mu masezerano bari ko bagirirana n'ivyo bihugu mwibaza ko muri Afrika ibihugu biko birakadura amaso ku Bushinwa ntibuje muri Afrika kubera bukunda Afrika turazi kibuzanye buje kurondera amatungo ayo matungo kamere kugira ngo afashe iterambere riko ryihuta mu Bushinwa mu bivuga kwiga
niho namugenzanje yarinza bivuga buriya ani ni kurinda badutuka batugaya uko wa mutegetsi yatwise nibaza yuko afise ico yabikuye ko kuko ahandi ni buri yasurukoba araba mu mutwe wacu karaba ukuntu twitunganya akaraba nuko twategeza kubikora uravye ubwo butunze dufise kuko turazi yuko do muri ibyo bihugu bya rutura abantu bafise urukoba rwirabura hariho abamaze kugera ku mabanga kumakomeye. Obama yaratwaye igihugu cya Amerika urukoba rwirabura n'umwirabura nibaza yuko ahanini biva kuri ukuntu twitunganya rero burya twari dukwiye ukanura amaso tukabona yuko ahanini tudakwiye kwisamburira ko iyo bavuze ati kujya hamwe nk'uko yabivuze ati kujya mu mashyirahamwe turasa amashyirahamwe akomakomeye twa dukwiye kujya hamwe nibyo abantu bagiye hamwe baragira inguvu icyo nokwita pouvoir de négociation murabona abajya mu makoperative biratuma ushobora guhangana n'abandi mu kurondera amasoko amasoko ku biciro byiza kubera muba mufise igihagararo nibaza rero ko na Afrika bakwiye gukanura bakabona yuko bikenewe bakamenya yuko uwo muzungaje uwo munyaburayaje atarukundo runini ruba ruhari wewe araba amayentere mugabo twebwe tukiyumvira ngo naka aradukunda umuzungu naka baradushigikiye baradukunda munyabona ngujya we ngo ntazomva ko muntu wanje ugasanga turi ku bintu byarenganywe mugabo bobo babona kure babona amayentere imbere yabo ibyo rero twadukwiye kubikorera ko nk'abanyafrika tukamenya yuko agahiye kari wacu hama tukamenya ukuntu twitunganya kugira ngo duhangane nabo badukeneye hanyuma tugire icyo tubakura ko kiboneka kuko ubwo butunzi nk'uko nari nabivuze nabwo barabufise ariko barindiriye umunsi twebwe bwaduheranye hanyuma mu nyuma ntacyo tuzaba dufise tuvuga nibaza abana bakina dukeneye ahubwo byari tutsi batwita mu nyuma sinzi gene bazodufata kuko urumva nubwo butunzi badukeneye ko ntabwo tuzaba tugifise rero mu gihe tukibufise turakwiye gukanura amaso tukaraba ukuntu twabikorera ko kugira ngo duheze twisuganye.
Murakoze. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Pierre Claver kandi yavuze ku byerekeye itunga rya Afrika, yavuze itunga rya Afrika n'abantu, abo bantu cyane cyane bafise ubwenge bashobora gukoresha mu guteza imbere Afrika. Ariko twiheje abakiri bato n'abarangije amashuri kubera Afrika ibice 65% ku ijana bari munsi y'imyaka 25 bataronka ubwo buryo bwo kwiteza imbere, bataronka akazi, batabona iyo baja, batabona akazoza kabo, baca batangura kwiroha barondera kuja mu mahanga na cyane cyane Iburayi, abenshi bagaherera muri Sahara no muri Mediterane. Icyo kibazo ni monara ko ari kibazo gikomeye abategetsi muri Afrika bari bakwiye kwiyumvira kuko nta terambere zizobaho abo bakiri bato bose bumva mu bihugu byaba atakazoza bafise Chanel
abantu n'ubutunzi nabantu n'ubutunzi murazi yuko n'igihugu cha America uravye amashira hamwe akomakomeye kigenda kirashira mu bihugu harimo abantu benshi andi ko mvuga abantu dufatiye ku bwinshi bwabo murabona amashira hamwe bafise mu Bushinwa amashira hamwe bafise muri za Korea dahe kubera ubwinshi bw'abantu baheza bakaronka ya maboko yabo ku giciro gito murumva rero kubwa ari ubutunzi dushise cyane ahubwo bwari bukwiye gufatirwaho kugira ngo ba abantu bakiri bato bari kubaraducika bajya mu bihugu bya Buraya bihutira kujya muri Amerika ahubwo bufatira ko kugira ngo bagume iwacu hanyuma ibihugu nabyo byacu indongozi zikamenya ukuntu zikorera ku bwo butunzi kuko twicaye buriya ku butunzi tutazi ku butunzi tutazi nicyo gituma washaka abo bari kubaraja hanze barafisimbo kuko hari abagenda ku mwiheburo bakabona yuko atakazoza bafise atakabona yuko imbere yabo atakintu kiriko kirahinduka mu myaka iza hama bagata bakomoka bakagenda ibintu biri ku murongo rero urumva yuko akazi kanini kagaruka kuri za ndongozi zacu kugira ngo tumenye gutunganya kazoza kugogwaruka twongere turukorere kugira ngo n'igihugu cyacu gitere imbere
murakoze dufise uwaduhamagaye akurikirana iki kiganiro Emmanuel Ninzinzahuri ikibazo ni intererano unyarutse cyane asigaye umwanya muto cyane
yego murakoze cyane nitwa Birushya Bwa Emmanuel rwanze kuma ndi Kigali mu Gatenga
nyarutsa ikiyumviro cyangwa ikibazo
ikibazo nashaka gutanga nuko nkuko ariho Afrika yunze ubumwe hagomba kubaho no kwisuganya bagashyiramo abakuru b'ibihugu ubundi kugira ngo ubutunzi kamere bwa Afrika bujye buca muri Afrika yunze ubumwe nawe kagiraho uruhare kugira ngo tubashe kugenya ku musaruro w'ubutunzi bwacu bwagenze kandi noneho abanyamahanga bajya hanze bacu b'abanyafurika bagaruka iwacu ubwo bwenge tubukoreshera muri Afrika kandi noneho nuje gucukura bamutegeke ko agomba gushinga uruganda inaha muri Afurika bagatwara za produit natwe bakadusigira murakoze cyane
turasigaje akanya gato cyane Pierre Claver hari icyumviro cya nyuma washikiriza
Jeno novuga ko cyane cyane kuri aba abajene abantu bakiri bato no kuraba icyokorwa kugira ngo bashobore kugira kamaro kenshi no kuvuga no kuraba bakitaho cyane byerekeye ubwenge bwabo kwigishwa kwabo neza hanyuma kandi ikindi no kuvuga ko aba nabo bakeneye no gufungura bafungure neza bafungure ibikwiye kandi byangira kamaro no kuvuga ko rera mareta yose ya Afrika kuye kuraba yanateza imbere uburimyi aho bishoboka hose hanyuma bakagira ibyo abantu bafungura bakagira n'ibyo bashobora kudandaza no gushora nta gihugu na kimwe cyateye imbere abantu badafungura abantu badafise ibintu bikwiye bashobora kwikora ko ishanyuma rero no kuvuga ko no kuraba amabudget no kuvuga amahera ibyo bihugu byose bikoresha bikaraba neza ko byukuri baraba neza inyungu y'umunyagihugu muto batimviriye gusa amasekiteri cyangwa ibintu binini ubwo bitari mu abantu ubwo bashire ko sekiteri yose abantu bangahe bazoshobora kukogwa ko nicyo kintu kugira ngo inyungu iboneke ku muntu ku munyagihugu wa wese
murakoze tushimire abatumire bacu Chanel Girumugisha muhinga mu byo gutunganya imigambi yo kwiteza imbere gestion de projet ari Kigali mu Rwanda na Pierre Clavence ngiyumva muhinga mpanuzwa jambo yigenga kurikirana ivyerekeye politique akaba yananoza ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi dushimiye rero namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abo bose bashoboye guhamagara bagashikiza ivyumviro kwabaza n'ibibazo mwese rero tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
turashimiye mugenzi wacu Fidele Niyongabo heje kudushikiriza